iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangira ibiganiro byayo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya kabiri ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, bibaye saa kumi n'imwe n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti zacu, mwaramutse neza se? Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Umurundi wese yanka yuko ayo masezerano yarusha nibwirizwa shingiro itohambwa nakagwi k'abantu bamwe. Turasubiye kubamenyesha yuko tugiye kubahamagara kugira tuvyiyamirize.
Uwo ni Armel Niyongere, umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ACAT ryo mu Burundi, ku kibazo cya manda ya gatatu bavuga ko Perezida Nkurunziza ashaka.
Igipolisi nico kibijejwe muri rusange, ariko mu gihe vyoba ngombwa turarekuriwe kugifasha. Muri ico gihe mu biro bikuru vy'intwara miheto birabizi kandi n'inyifata ibereye yisunze amategeko barayizi.
Naho uwo ni ministri w'ingabo z'u Burundi Poncien Gaciye Ubwenge, nanone kuri icyo kibazo cya manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza. Ni mu kanya mu makuru. Muri iki gice cya mbere kandi harimo n'ikiganiro cy'ubuzima, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, amakuru turayahera hirya no hino ku isi. Mwateguriwe kandi muragezwaho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza?
Waramutse Thomas Kamirindi, ndabaramukije namwe mwese muriko muradutega amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kane. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yongeye kuguma mu gihugu cy'Ubusuwisi ubundi umunsi umwe kugira abandanye ibiganiro n'intumwa z'igihugu cya Iran ku vyerekeye umugambi wa nucleaire cyo gihugu gifise. Ku mugoroba weje ku munsi wa gatatu, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga Mary Harf ari i Lausanne mu Busuwisi yavuze ati: "Duguriye twa mugina tubandanye dutera intambwe, ariko nta mwumvikano turagera ko ndugaye twa mugina." Intumwa ziva mu bihugu bitandatu bikomakomeye ku isi vyagiranye inama na Iran yamaze umunsi wose weje kuwa gatatu mu ngingo yo kugerageza gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe vyerekeye imigambi ya nucleaire igihugu ca Iran gifise. Iran nayo igasaba ko ibihano bahawe n'amakungu bikugwaho. Impande zompi zumvikanye kurenza itariki ntarengwa ko ku munsi w'umunsi wa kabiri bari barihaye kuba bararangije ibyo biganiro kugira bagerageze kumvikana. Umukuru w'akagwi k'intumwa za Iran Abbas Arkashi mu kiganiro na sheni ya televiziyo y'igihugu ciwe yavuze yuko umugwi wiwe usaba ushimitse yuko haboneka urwandiko rutomoye gwerekana ko ibihano amakungu yahaye igihugu cyabo bikugwaho imbere yuko bashira urukumu ku masezerano y'umwumvikano. Ibindi bibazo bitaratorerwa inyishu bijanye n'imigambi ya nucleaire Iran ifise n'imigambi yo kugira ubushakashatsi bwa nucleaire muri kazoza. Igihugu cy'Ubushinwa kirasaba gishimitse yuko haba umwumvikano uturutse ku mpande zose. Umushikiranganji mukuru wa Iraq amenyesha ko leta yiwe yiyemeje kwigarurira uduce twose tw'ubutaka bwa Iraq twafashwe n'abaroberi. Aho hari ejo aho yaratangarije insinzi yuko bigaruriye igisagara gikomeye cha Tikri cyari cyarafashwe n'umugwi w'abagwanyi ba Islamic State. Ejo nyene ku munsi wa gatatu umushinga naye Abadi yatembereye amayira y'ico gisagara avuga ko bashitse ku ntambwe ikomeye itazokwibagirwa. Yamara i Washington ibiro vy'iperereza vya Pentagon bivugwa ko abasirikare ba Iraq bakiriko barahangana n'abagwanyi amajana n'amajana mu duce tumwe tumwe twa Tikri. Bakongera bakavuga ko igisirikare cha Iraq cigaruriye igice cyo hagati na hagati y'ico gisagara cha Tikri kumwe n'inyubakwa nkuru nkuru za leta zonyene. Abakiriko barakurikiranira hafi ibiriko biraba muri Iraq bavuga ko hakiriko haraba amabombe aturikira hirya no hino, bakavuga yuko hariyo n'abagwanyi barasira hejuru y'amazu bihishije kandi yuko hakiriko haraba ingwano. Abategetsi mu gisirikare cha Iraq bavuga ko abagwanyi ba Islamic State basize bahambye amamine. Igisagara cha Tikri cyari cyarafashwe n'abagwanyi ba Islamic State kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. Abasirikare ba Iraq bakaba baragerageje inshuro nyinshi zo kubagwanya, ariko ntivyakunda kugeza ubu bafashijwe n'ibitero vyo mu kirere vyagirwa n'umugwi w'abasirikare bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumwe n'abagwanyi b'abasuni bashigikiwe n'igihugu cha Iran. Kuvyavuye mu matoro y'umukuru w'igihugu muri Nigeria, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama arasaba ashimitse yuko uruhande rw'abatsinze n'urw'abatatsinze baje hamwe kugira bakomeze ubumwe mu gihugu. Ejo ku munsi wa gatatu, Obama yahamagaye ku telefone umushingantahe Muhammadu Buhari yatsinze amatora n'uwahoze ari Perezida Goodluck Jonathan. Arakesha umushingantahe Buhari ku ntsinzi yiwe, aranashimira Goodluck Jonathan kuba yaremeye icese ivyavuye mu matora mu mahoro. Obama yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya gufasha Nigeria gukemura ibibazo bimwe bimwe ico gihugu gifise, harimo no kugwanya umugwi w'intagondwa za Boko Haram. Ku munsi wa gatatu nyene, umushingantahe Buhari yarahiye avuga ko leta yiwe izogira ivyishoboye vyose kugira igwanye umugwi wa Boko Haram.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Chuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Inkuru nyamukuru. Abarundi barenga 380 bamaze kwemerwa ko ari impunzi mu Rwanda. Batangiye guhunga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu gushize, bavuga ko batinya intambara itutumba kubera amatora ateganijwe mu gihugu cyabo. Mu kiganiro yarayagiranye n'abanyamakuru, ministri ushinzwe iby'impunzi mu Rwanda, Serafina Mukantabana, yatangaje ko u Rwanda rugiye kubashyiriraho inkambi z'agateganyo. Iyi nkuru twayiteguriwe na Eric Bagirubusa.
Hari hashize iminsi mike impunzi z'abarundi zihungira mu Rwanda urusorongo ku buryo no kubyemera ku butegetsi bw'u Rwanda byabanje kugorana. Bashingiraga cyane ku kuba abo barundi baturukaga mu duce dusanzwe duhahirana n'u Rwanda kandi bataritangaza nk'impunzi ku buryo buzwe. Ubu rero ni ikinyuranyo. Ministeri yita ku mpunzi yabwiye abanyamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ko imibare y'abarundi yiyongera umunsi ku wundi, bamaze kuba 381. Ivuga ko n'abafatanyabikorwa igiye gushyiraho inkambi z'agateganyo ya Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda n'iya Nyanza mu majyepfo zakira abarundi batangire kubaha ubufasha bw'ibanze. Madame Serafine Mukantabana, ministre wita ku bibazo by'impunzi.
Ejo hazaba hariho team igizwe n'abantu benshi ijya kureba ukurikije uko iriya miryango y'abimunge dukorana ikora muri buri sector iby'ibanze bikenewe kugira ngo ibyo by'ibanze bikenewe babibone. Nk'ibyo twavuga hari ko babona aho baryama, bakabona uko baryama, bakabona ibyo kurya, bakabona ibikoresho by'ibanze, akajerekani se, ibyo dusanzwe dutanga.
Abanyamakuru bifuje kumenya niba hashobora kubaho ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'iy'u Burundi byiga kuri iki kibazo. Ministre Mukantabana avuga ko amategeko arengera impunzi atabiteganya.
Hari igihe biba ngombwa mugakorana inama, ariko ntabwo yaba ari inama yo kuvuga ngo ese ngo tubafate cyangwa tubareke. Ni ukuvuga ngo ntabwo dufite uburenganzira bwo gukumira, bwo kubuza kwinjira umuntu wese waza aduhungiye. Kabone nubwo twaba dufitanye umubano mwiza n'igihugu avuyemo, uwo muntu mu gihe cyose yahunze dufite uburenganzira bwo kumwakira, ariko nanone ntabwo byaduteranya n'igihugu cy'inshuti cyangwa cy'abaturanyi ngo baze kutubwira ngo kuki ngo mwadufatiye impunzi, kuki mwazihaye ubuhungiro. Ibyo ngibyo muri convention ntabwo biteganyije.
Kwikubitira abarundi bahungiye mu Rwanda berekeza mu miryango y'abagiraneza, iba ariko ministeri yita ku bibazo by'impunzi ntibibona nk'umuturambye wo gukemura ikibazo, kuko bishobora kugorana kubagezaho ubufasha.
Burya nubwo tubakira ariko ntabwo baba bagomba kuba umuzigo w'igihugu kimwe. Impunzi ziba ari umuzigo wa communauté internationale, ari nayo mpamvu n'ubu ngubu dusaba yuko abanyarwanda, nubwo ntabwo ari ngo banjye bene wabo, ariko niba abantu baje bahunze nta nubwo ari byiza ko bakomeza kuba mu ngo, kuko hari byinshi bakeneye utashobora kubarangiriza. Byaba byiza rero ko bagenda bakajya kuba hamwe n'abandi kugira ngo bashobore gukurikiranwa neza.
Impamvu igaragara ministeri yita ku bibazo by'impunzi iratangaza ikesha abo barundi yo kuba bari mu Rwanda nk'impunzi kuko igishakisha amakuru y'impamo. Icyakora ubwo Ijwi rya Amerika yasuraga bari mu Bugesera mu kwa gatatu, bayitangarije ko bafite icyoba ku mwuka mubi uri mu gihugu cyabo ukomoka ku matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe muri uyu mwaka.
Mbonera kurezira bitwemeza yuko nk'ubu baraza bakavuga kuti ya tariki ratevye kugira urumva ya tariki ratevye kugira dukora icyacu
icyabo bavuga n'ikihe
kwica
hari imbonera kureyeze ibikubwira
imbonera kuzi bivuga ku mugaragaro nta kwihisha itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu nyene ubwo twa twideze ko turi bupfu kwimbonera kure mukegwa murore ko bari buze kudutera ubwo tuba turabisimbutse turavuga kuti ubwo tubisimbutse rero twihungira hakirikare ubwo se intamba nigeraho tuzobaduhunga tuzoca hehe
Uturere tumaze kwakira abarundi benshi ni Bugesera n'abasaga 200 na Nyanza icumbikiye abarenga 100 Gisagara Nyaruguru huye na Rusizi bo ngo baracyari bake ari nayo mpamva bo ngo bazakusanyirizwa mu nkambi ya Nyanza imibare yabinjira yikomeje guhindagurika yiyongera umunsi ku wundi Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Mu matora ateganijwe mu minsi iri imbere mu Burundi Ikibazo kigaruka cyane ni cya manda ya gatatu bavuga ko President Nkurunziza ashaka mu kiganiro amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yaraye agiranye n'abamenyesha makuru ibujumbura ayo mashyirahamwe rero yasabye abarundi kwamagana ibyo yita ibikorwa byo gutoteza umuntu wese ugize icyo avuga kuri icyo kibazo cya manda ya President Nkurunziza ishobora ruko ya gatatu mugenzi wacu Desire Hatungimana araduha ibindi bisobanuro
Ahmed Niyongere arongo ishirahamwe igishinze kurandurana n'imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akat riri mu runani rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yishinze kugwanya ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu asaba leta kureka gutoteza abagize ico bashikiriza kuri manda ya gatatu ya nkuru nziza amenyesha ko bagiye gusaba abarundi kwiyamiriza Petero nkuru nziza gushika hevye kuzitoza mu matora yimirije
twamaze kumva yuko hari abariko barigisha abanyagihugu ivyerekeye amacakubiri babatera ubwoba bariko biruka inyuma y'abantu bariko biyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu yaba mu migambwe itavugwa rumwe na leta yaba mu mugambwe CNDD murumva yuko hari abantu bariko bariruka barirukanwa ko bariko barakugoma banga ugasanga umuyobozi kanaka yatanze cyumviro ciwe agaca kugoma mabanga yiwe ivyo vyose turiko turabibona tugasaba makungu yuko yoba hafi umurundi wese yanka yuko ayo masezerano yarusha nibwirizwa shingiro ritohambwa nakagwi kabantu bamwe turasubiye kubamenyesha yuko tugiye kubahamagara kugira tuvyiyamirize gushikaho nyene cyubahiro mukuru w'igihugu wenyene abisavye yuko abiretse
General Poncier gaciye ubwenge umushikiranganji wo kwivuna bansi amenyesha ko mu gihe hogira abihereza amabarabara kugira biyamiriza umukuru w'igihugu igisirikare citeguye gufashanya n'igipolisi mu ntumbero yo gukingira abarundi n'ivyabo
hariho n'ivyatangajwe ko mu gihe umukuru w'igihugu bovuga ko azokwitoze abantu bamwe bamwe bazokwihereza amabarabara aha mu gihe vyoshika igipolisi nico kibijejwe muri rusangi ariko mu gihe vyoba ngombwa turarekuriwe kugifasha muri ico gihe mu biro bikuru vy'intwara miheto birabizi kandi ninyifata ibereye yisunza amategeko barayizi niyo ngendo rero ihesha icubahiro ugwego rwacu kuko bakora ku mugaragaro ataguhengama
ayo mashirahamwe yishinze kugwanya ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu mu kurindira ko ngo ingingo zikomeye zifatwa basavye ko ku munsi wejo isaha 6:20 abarundi bose badashigikiye ko president Nkurunziza asubira kwitoza bovuza amahoni y'imiduga y'amapikipiki ikengeri z'amakinga amasahari n'amasafuriya kugira berekane ko badashigikiye ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Facebook ni VOA radio yacu Dusubire mu Rwanda ibibazo by'ubuvuzi Ministri Agnes Binagwaho yananiwe kubisobanurira inteko ishinga amategeko ibyo bibazo birimo iby'inzitiramibu zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge none ngo malaria yariyongereye inteko rusange y'abadepute yafashe icyemezo cyo gushyiraho komisiyo yihariye Ministri Binagwaho agomba guha ibisobanuro bihagije. Eric Bagiruwubusa araduha inkuru irambuye.
Imbere y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Madame Agnes Binagwaho ministri w'ubuzima ntiyigeze abemeza ku bibazo by'ingutu bamubazaga umusubiriza iminsi ibiri yikurikiranya. Muri byo harimo ibishingiye ku bwisungane mu kwivuza igenamigambi ritaboneye, ibikoresho bidahagije mu bitaro n'ibigo nderabuzima n'ibihari bidakora neza, ndetse n'imiti yarangije manda. Aha hari yongeraho inzitiramo ubuzibarirwa mu mamiliyoni zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge zigahabwa abaturage. Magingo ya indwara ya malaria yasaga niyarandutse burundu mu 2012 yongeye kuvuza ubuhuha mu mpande zitandukanye z'igihugu. Uku niko Depite Nyandwi na mugenzi we Kayiranga bavuga kuri izo nzitiramo buzitujuje ubuziranenge bafata nka nyirabayazana yo kuba malaria yariyongereye.
Mbona nka rika crime n'ubugome ku habanyarwanda miliyoni 10 zingahe inzitiramo zitarizo ni nk'uyunguruzo bw'ubugaruko cyangwa se kindi bya rero rwose baraduhemukiye cyane sinzi niba munyaye bashaka kuregwa ariko se ariko nk'ukuri kwabisobanuye hari bya biraruhije ariko ni ikibazo gikomeye cyane
kugeza nubwo inzitiramo zitangwa zidafite ubuziranenge arizo zikora uturima tw'igikoni arizo ziroba amafi zatazwa amafaranga y'igihugu abanyarwanda batanze imisoro. Ikibazo n'ibindi byinshi byavuzwe bigomba gucukumbuka tukamenya impamvu zabiteye, tukamenya igihombo byateye igihugu, tukamenya abashyizemo uruhare, tukamenya n'ingaruka zabyo ku buryo bwimbitse.
Mu bisobanuro bya Madame Agnes Binagwaho ministri w'ubuzima, kenshi yaranzwe no gutanga amadosiye manini yari yitwaje akubiyemo ibyo asobanura ku mukuru w'abadepite. Agira icyo avuga kuri izo nzitiramo buzitujuje ubuziranenge zisigaye zororerwamo inkoko izindi zikarubishwa amafi. Madame Binagwaho yavuze ko u Rwanda rwaziguze ku bigo byo muri Afurika y'Iburengerazuba bizwi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Yewe ngo zari zanasuzumwa inshuro ebyiri. Nyuma y'amezi nk'atandatu zikoreshwa ngo nibwo byagaragaye ko babapfunyikiye amazi. Avuga ko bandikiye ibyo bigo bategereje igisubizo hagati muri uku kwezi kwa kane, kandi ko bafatanije na Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda ngo bizarangirira mu nkiko mpuzamahanga.
Il y a des tests scientifiques, on peut vous aider techniquement pour vous expliquer.
Hari igeragezwa rya gihanga nshobora kubafasha mu buryo bwa tekinike, ariko mu buryo bwo gutanga isoko byo u Rwanda rwakoze ibyo rwagombaga gusa rwahuye n'amabandi mpuzamahanga, kandi bazayizera ko bazagezwa mu butabera mpuzamahanga. Uko niko twavuga ko ubugenzuzi bwari bwarakozwe, uko ni nako twavuga ko turi gusaba indishyi ku baturage b'Abanyarwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Ijwi rya Amerika igera ku kigo nderabuzima cya Mayange mu Bugesera yasanze kuva mu kwezi kwa 2014 kugera mu kwa 12 abivuje malaria bari ku by'inshuro hafi 5. Bwana Gaspari Harerimana uyobora icyo kigo twavuganye mu kwezi kwa mbere.
Ku buryo mu kwezi kwa 10 mu barwayi twakiriye bageze ku 3,366, 883 twasanze barwaye malaria. Naho mu kwezi kwa 11 mu barwayi 3,519 twakiriye, 1,264 twabasanze nabo barwaye malaria. Mu kwezi kwa 12 twakiriye abarwayi bagera ku 4,912, muri abo ngabo 2,488 twasanze barwaye malaria.
Ubusanzwe umushinga Global Fund wateraga inkunga u Rwanda mu by'ubuvuzi ingana na miliyoni 100 z'amadolari y'Abanyamerika, ariko bitewe n'ibibazo by'urusobe bigaragara muri uru rwego birimo kutayakoresha uko bikwiye, ubagera mu Rwanda ni miliyoni 56 z'Abanyamerika. Nyuma yo kutanyurwa ku inteko rusange y'abadepite bagiye gushyiraho komisiyo idasanzwe Madame Ministre w'ubuzima Agnes Binagwaho azasobanuramo ibyo bibazo. Mbere yo kwinjira mu modoka abadepite bakimara kumubwira ko adasobanuye byimbitse ibyo bamubajije, uyu mutegetsi yagaragaraga ku maso nkunaniwe, ariko yabyitangazamakuru ko ibisobanuro bamukeneyeho hazabitanga uko bikwiye.
I just feel that they need more explanation and we are going to give them more explanation.
Iyi ministeri bivuga ko igenda hakayabo k'ingengo y'imari ihanitse ufatiye ku bibazo byagaragariye rubanda birasaba ingufu zidasanzwe ngo isobore kugarura icyizere ku bayigana. Ariko bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika, adrese ni radio yacu @voanews.com, Facebook ni VOA Radio yacu. Dore noneho wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriye kandi murakigezwaho na Eugenia Mukankusi.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, mbahaye ikaze muri iki kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turavuga ku ndwara yitwa fistula ikunze kuboneka muri Afurika ahanini. Ugiye kuduha ibisobanuro
Dr. Anisette Nzabonimpanga, n'umukozi wa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, nkaba nkorera mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana.
Dr. Nzabonimpanga, murakoze cyane kuri uyu mwanya. Najya ngo mudusobanurire iyi ndwara fistula ni indwara ki?
Indwara ya fistula cyangwa fistile bakunda kwita mu cyarabone indwara yo kujojoba, ni indwara iboneka ku babyeyi batakwikiranwe neza igihe babyara, bigatuma no bakomereka hakirema akantu twakwita nk'akayira kadasanzwe. Akayira kadasanzwe akaboneka hagati y'uruhago rw'inkari ndetse n'indi byara cyangwa n'umuvaruhago, cyangwa umugore akaba yakomereka indi byara, umuyoboro w'inkari ndetse n'umuyoboro w'umusarani munini. Uko kukomereka rero bigatuma haba akantu kameze nk'akadirishya, gatuma yaba umwanda mutoya n'umwanda munini byose bimanuka adashoboye kubiteganya, adashoboye kubigenga, bikaba byamanukira hariya mu ndi byara, ari byo bita kujojoba.
Ubu burwayi bwa fistula buterwa n'iki?
Iyo urebye usanga ibitera fistula ari ibintu binyuranye biterwa n'uburwayi bwo kujojoba. Ariko icya mbere tuvuga tuti cyaba gituruka ku gusama inda abantu bakiri bato, bari cyane cyane munsi y'imyaka 18, kuko baba batarakura kugira ngo bagire mu matako hanini ku buryo umwana yazashobora kumanuka mu byaka byara neza igihe atwite. Ikintu tukavuga tuti imirire mibi nayo iboneka mu bugo bikiri mu nzira y'amajyambere ishobora gutuma abantu badakura neza mu matako, bikazatera urwego bwa fistula. Ikindi ni uko nk'abantu bashobora kuba bafite wendo ikintu cy'ubumuga, amatako akaba yaberamye, ibindi bikaba bigenda bituruka ku bijyanye no kubyarira mu rugo, noneho mu byaka zatinda kunda, yatinda kunda, yatabonye umuntu umufasha ngo abyare ku buryo bwihuse, umutwe w'umwana uko ubugizwe n'amagufa ugatsikamira cyane inda zo mu matako y'umugore, kwa kuzitsikama igihe kirekire, noneho bigatuma zikomereka hakaza bwa burwego bwo kujojoba kuko zakomeretse.
Fistula se umuntu yayirinda ate?
Kimwe mu bituma fistula ishobora kwirindwa ni uko umuntu ufite inda nibura ajya kwa muganga agapimwa hakiri kare, yamara kwipimisha kandi bakamubwira n'aho azabyarira. Ahangaho bikaba byagaragara nk'umuntu watwaye inda akiri muto atarajya mu matako akomeye, iyo bamukurikiranye neza akenshi basanga atazabyara nko mu kigo nderabuzima, bakamubwira ko azajya kubyara ku bitaro, kenshi bakazamubyaza bamuteruye mw'umwana, abyo tukunda kwita sezariyene. Ahangaho bakamuvuga bamurinze indwara ya fistula.
Mukunze se kubona abantu bafite iyo ndwara yo kujojoba mu Rwanda? Harabo mukunda kubona benshi?
Bo mu Rwanda uburwego bwo kujojoba burahari, ariko tubona ko abenshi bafite indwara yo kujojoba bayimaranye imyaka myinshi, wenda barayigize mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri. Aho cyane ndetse usanga hari n'abafite uburwego bwa fistula bwa kera muri za 80 gutyo cyangwa 90. Ibiro twatubona ko mu mibare tubona nta mibare wenda twavuga ngo ifatika ngo nabarwayi bangahe, nta barura rirakorwa. Wenda turebe ku mibare duhabwa n'umuryango wayo mu gishinzwe ubuzima ku isi, batubwira ko nko ku bagura 1,000 babyaye ashobora kubonekamo umwe ushobora gukomereka abyara, uburyo ashobora no kugira uburwayi bwa fistula. Uro twaba tujyanye ko mu Rwanda wenda dushobora kuba wenda nk'ababyeyi babyaye wenda ho ku mwaka dushobora kubona wenda nk'uburwayi bwa fistula no ku barwayi wenda nk'ijana. Ariko tukaba dufite wenda ikibazo cy'abo bantu bagize urwego bwa fistula kera, aribo akenshi tunabona bamaze igihe no kubavura bikagorana cyane.
Dr. Nzabonimpanga, ni iki mwasanze gituma abo babyeyi batagana abaganga hakiri kare bakamarana ubwo burwayi icyo gihe cyose?
Ubwoya bwa fistula igituma abantu baba akenshi badakunda kubwivuza hakiri kare ni uko iyo amaze gukomereka abyara agira bya bimenyetso, nayo ndi kuvuga bituma yiha akato kandi n'abandi bakamuha akato. Icya mbere ni ukubomeza jojoba inkari cyangwa n'umwanda munini. Icya kabiri ni uko usanga afite umunuko udasanzwe uburyo abantu bose bamwinuba, none bigatuma yiha akato, none umuryango ukamuha akato. Uwa mbere ubanza kumwanga ni umugabo we, akaba yamwirukana cyangwa akamuharika. Hari n'igihe usanga wenda nk'umugore yavuye mu rugo asigaye yibera mu rutoki. Ikindi cya kabiri ni uko n'umugore yamaze kwanga n'umugabo akaba yasubira n'iwabo nayo yamamaza iminsi ingahe, nawe agatangira kukwazana impumuro mbi, nabo baramuhinda nabo bakamwanga. None ugasanga muri make n'umuntu watereranywe n'abantu bose. Akenshi noneho n'abanyarwanda bakaba bavuga bati wenda ni amarozi cyangwa se ni amahano. Nawe noneho no gukomeza no kumuha akato gutyo bigatuma nawe kuko
akakihana
ufite ari indwara idakira, akigumira hari kugeza igihe wenda azapfira.
Ubu burwayi uko murimo mubusobanura, iyo umuntu agiye kwituma yaba ari byoroshye yaba ari bikomeye, byose binyura ahantu hamwe?
Biterwa n'ukuntu yakomeretse. Iyo yakomeretse navuga wenda bidakomeye cyane, yakomeretse uruhago rw'inkari agakomereka n'umura, wenda n'umuyoboro w'inkari ashobora kujojoba koko inkari gusa, ariko umwanda ukomeye w'inyuma ukagomeza unyura wagombye kukunyura. Ariko hari igihe umubyeyi akomereka cyane ku buryo ubukomere buturuka ku muyoboro w'inkari kumura, ndetse we umuyoboro w'inkari bigakomeza no mu rugasabo k'inkari, ndetse bikaba byagerana hariya ku muyoboro w'umwanda munini. Icyo rero iyo umuntu yakomeretse bimeze gutyo, yaba umwanda munini nawe uraza ukayoboka imbere ukanyura mu nda ibyara ukamanuka mu myanya y'imyibarukire y'umubyeyi, yaba ari umwanda munini n'umwanda mutoya byose bikivanga akajya abona ibintu bihurura gusa ntatandukanye.
Ni ukuvuga ko atagira igihe cyo kujya kwituma.
Ibyo cyo kwituma ubwo kiba cyaravuyeho ko ibintu bibiza nawe atabizi bikimanura byimanura byimanura, ubwo ubushobozi bwo kugira ngo abihagarike abe yagira igihe cyo kujya kwituma buba bwararangiye.
Birababaje cyane, ni indwara numva ikomeye cyane. Ubwo se no kuyivura ntibyaba bihenze? Umuntu yakwivuza ate? Buri wese yabona ubushobozi bwo kuyivuza?
Kuvura buno urwego bwa fisitire ubundi birahenze, kuko twavuga ko muri mwayene umurwayi atwara leta y'u Rwanda amafaranga asaga 300,000 kugira ngo avurwe akire neza. Ariko ku muntu ufite uburwayi bwa fisitire bwo kujojoba, uko tuzi bizaza nahuye nabyo n'ukuntu bwamuteye ikintu cyihungabana, leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo kugira ngo uriya muntu avurwe kandi bitamuvunnye. Ahangaha rero ubwisungane mu kwivuza mituelle de sante bukabuvuza buriya burwayi 100%. N'udafite ubwisungane mu kwivuza atarimo mituelle, nawe leta yo mu Rwanda iramwishyura akivurwa 100%, nta kintu yishyuye. Ahangaha ngaba nakongeraho ko n'igihe umuntu ari kwa muganga kugira ngo bitazamugora, ahabwa n'ibyo kurya, amazi yo kunywa, imiti azakoresha, ndetse n'ibikoresho by'isuku ku buntu.
Ndumva bafite ubufasha buhagije, nta mpamvu yagombye gutuma baguma mu rugo ntibagende ngo bivuze babashe kugira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi.
Nibyo rwose, fisite ni indwara mba, ariko icyiza cyayo nuko ni indwara yirindwa, kuko ishobora kwirindwa kandi ivuwe irakira neza, umuntu akongera akagira ubuzima buzira umuze.
Yenda bashimiye cyane rero Dr. Anicette Nzabonimpa kuri ibisobanuro byose muduhaye. Nkaba mbifurije kugira namwe ibihe byiza, n'abatwumva kandi nkaba mbifurije kugira ubuzima buzira umuze.
Murakoze, nawe mukomeze mugire ibihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko mbere y'uko dusezeranaho, Oriane itangishaka ngo yaragarutse aratwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Oriane, mikrofoni yawe.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Twabwiye yuko umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yongeye kuguma mu Buswisi ubundi umunsi umwe kugira abandanye ibiganiro n'intumwa z'igihugu cya Iran ku vyerekeye umugambi wa nuclear ico gihugu gifise. Impande zompi zumvikanye kurenza itariki ntarengwa ko yo ku munsi wa kabiri bari barihaye kuba bararangije ibyo biganiro kugira bagerageze kumvikana. Umukuru w'akagwi k'intumwa za Iran Abbas Arkachi mu kiganiro na sheni ya televiziyo y'igihugu ciwe yavuze yuko umugwi wiwe usaba ushimitse yuko haboneka urwandiko rutomoye rwerekana ko ibihano makungu yahaye igihugu cyabo bikugwaho imbere yuko bashyira urukumo ku masezerano y'umwumvikano. Ibindi bibazo bitaratorerwa inyishu bijanye n'umugambi Iran ifise ku bikorwa by'ubushakashatsi kuri nuclear icyo gihugu gifise muri kazoza. Umushikiranganji mukuru wa Iraq amenyesha ko leta yiwe yiyemeje kwigarurira uduce twose tw'ubutaka bwa Iraq twafashwe n'abarobere. Aho hari nyuma yaho atangarije insinzi yuko bigaruriye igisagara cya Tikri gikomeye cyari cyarafashwe n'umugwi w'abagwanyi ba Islamic State. Yamara hi Washington ibiro vy'iperereza vya Pentagon bivuga ko abasirikare ba Iraq bakiriko barahangana n'abagwanyi bagira ku majana n'amajana mu duce tumwe twa Tikri, bakongera bakavuga ko igisagara cha Tikri kikiriko kirabamwe ingwano, bakaba bafashe abasirikare ba Iraq bakaba bafashe hagati na hagati y'ico gisagara n'inyubakwa zimwe za leta zonyene.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Igice cya mbere cy'ibigano byacu kirahumuje, mu kanya gato cyane saa 12 n'igice cya kabiri turongera kandi ku Ijwi rya Amerika ku mugoroba saa 1 n'igice. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukubana n'ibitungwa turacibonekeza mu bihugu biteye imbere cyo kimwe no mu bikiri mu nzira y'amajyambere. Inkuru dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu ku isi OMS zitumenyesha ko abantu barenga ibice 50% babana nabyo. Ukwirarira cyo kimwe no gukingira ibikoko batunze ni zimwe mu mvo zituma babana nabyo. Abahinga mu by'imyifato basanze ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyagihugu barenga ku bice 30% birariza imbwa n'ubuyabu mu byumba, mu gihe abashaka kubikingira barenga ibice 50%. Ukubakira ibitungwa uburaro bwabyo ni gukorwa cyo kimwe ku isi. Bamwe bashira hambavu y'uburaro bwabo, abandi bagaheba igihande cy'inzu babamwo kuko ishyirahamwe ry'abaganga b'ibitungwa ku isi AVMA ibyemeza. Akatari gake, imicafu iva mu buraro bw'ibitungwa ibangamira ubuzima bw'abari mu kibano. Imyuka ihaturuka yonona impemu duhema nk'uko bimenyeshwa n'abahinga mu by'uburimyi mu karere ka Waron mu gihugu cy'Ububiligi. Ukubana n'ibitungwa gutera gusinzikazwa n'indwara zifatiye mu guhema nabi. Izikunze kwibonekeza ni asima, igitigu hamwe na kamangu k'inkoko ku bice 25% ku bwishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS. Urujya n'uruza rw'ibikoko biva mu karere bija mu kandi rutuma izo ndwara zikwiragira. Ugusuzuma iyunguruzwa ry'ibitungwa bigendana n'abantu ku mipaka ni nkenegwa. Impapuro z'inzira cyo kimwe n'iz'incanco byarose nibyo bisabwa mu karere k'ibihugu byunze ubumwe by'abanyaburaya. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no kubana n'ibitungwa n'amagara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaje mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye go mu ntara ya Kayanza. Mugenza Ange Diane Ndonse arubaza ati ukuranana n'ibitungwa byonona iki ku magara yacu? Ngizi nyishu bamuha
nka karoro nk'inka yirwa nk'igitunto nayo nirashobora kucanduza ababa muri iyo nzu.
Kurana n'ibitungwa biratuma umuntu ubuzima bwe bumera nabi bivanye n'ukuntu ibyo bitungwa bimuhemera ko cyangwa akamoto bikava kuri ibyo.
Cyane nza ko kurana n'ibitungwa byonona cyane ku buryo umuntu ashobora gufata indwara.
Mu gihe urarana n'ibitungwa urashobora kwandura indwara zitewe n'isuku rike.
Nk'ukuntu umuntu yobararana n'inkoko, inkoko irashobora urashobora kwandura imvunja.
Nk'ukurara mu nzu iraramo mwinka canke impene bijya bisyogorora bitembeye mu nzu birashobora gutera indwara nyine ku mubiri w'umuntu.
Hari impene zishobora kugwara imbaragasa ugasanga zigiye kwandukira n'abantu cyangwa nk'ingurube bijya bisyogorora biza biratemba bijya bivamwo ibinyamugera ugasanga biriko birabanyegera.
Hariho nk'ingurube usanga zifise nk'inda nyanda usanga ari ninini iyo gifashe nk'umuntu urasanga nyine kikugiriye nabi.
Nko muri ijya nzu usanga nk'inka bayishyira hajya mu muryango ijya nk'aho ari igihe ishobora kubara igwa nk'igituntu. Muri icyo gihe kijya gihe izirapfuna washobora nawe kwandukiza abo bantu baba muri iyo nzu.
Ibitungwa kure y'inzu z'uburaro ni nkenegwa. Uko nako ko kwisunga n'imiburiburi imetero 20 uva ku nzu y'abantu ujaho ibitungwa biba nk'uko ANS ishure ry'abaganga b'ibitungwa mu Faransa ribivuga. kwama twavumbuye uburaro bw'ibitungwa kugabanya imyanda yonona ibidukikije ivyo vyotuma udukoko tuzana ingwara natwo nyene duhona kubwa FAO ishiramwe muza makungu rirabi vyifungurwa kwisi amasekeza yo gucandaga ibitungwa ku buntu agabanya ku bwinshi ingwara zandukira biciye ku bikoko inkuru duhabwe ni kigo ca Chade kijeje gushakashatsi mu vy'ubworozi IHED zimenyesha ko ibitigiri vy'abaribwa n'imbwa zisara byagabanutse ku bice 50% muri ico gihugu mu 2013 kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana n'ibitungwa n'amagara y'abantu tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye muri komine Matongo iri mu ntara ya Kayanza Diane ijambo ni gwao
Mumazu abantu bararana n'inka hamwe n'impene winje wakigwa n'umunuko w'igisyogororo ahandi mu nzu kwa Gedeon Ndayizeye mutumba muganza Amaganga avanze namase atemba ava mu cumba c'inka agashikira mu murere aho yayimbiye ikinogo amakuru dukura mu banyagihugu bo muri ako karere ka komine Matongo amenyesha ko bavumbura rimwe inyuma ya mezi 3 Ngeze mu yindi nzu kwa Maria Glorioza banyigisha ko kuri uyu mutumba nyene aho ubushinguro bw'ibikoresho byo guteka naho impene n'imbeba z'ikizungu zirara hatandukanywa n'uruzitiro ntirubuza ko zirengana zikaja mu masafuriya kurondera ibyo zifungura ubutuku bugwira buguma budumana ntaryo mu nzu bushobora gutera indwara Kuvirize Augustin Yonzima umunyagihugu wo kumutumba muganza.
Usanga nk'ibituku buza kubera icyarire kiba kiri mu nzu. Ukora ku masahani, ukora ku bikombe, amazi, ibiyiko, indwara zikabuza abanyene.
Igwirirana ry'ubusumwa bw'ibitungwa niyo siguro abanyagihugu batanga y'ukubiraza mu mazu. Vyongeye Ugwana rubibe rugizwe n'ishamba gikibira cateza kubatera impungenge zo kwibwa kukaba nkako mu kiringo cy'ukwezi kumwe imihana ibiri irasahugwa nkuko Martin Bamboneyeho umukuru wo mutumba wa Muganza avyemeza ukuzirikira intungwa ku nkingi y'uburiri abanyagihugu baryamako ni bumwe mu buryo bwo kuzirarira Augustin Yonzima amenyesha ko kumufasha kumva abasuma igihe bariko barazizitura naho biruko ibura rya mikoro ritewe n'iyaga ry'amatongo niyo mvo nyamukuru igwirirana ry'ubusuma bw'ibitungwa kumvirize umukuru umutumba muganza Martin Bamboneyeho
matonga araga ntibaronka aho abantu barima bishimishije none muntu yo yiriwe kwirigara abonye nka naka ari karafata icupa y'ibyera ari karanywa nawe atajya cyari kuramwe aca yiyumvira kuza kwibakanaka
twasanze abantu bo kumutumba muganza bagwaya amavunja inzoka zo munda kubana bakiri bato n'indi ngwara iva ku mwanda wo kurarana n'ibitungwa Gedeon Ndayizeye akeka ko abiwe baziterwa no kurya igisyogororo c'inka gitemba mu nzu abamwo byongeye abantu baranyengeterwa n'ibinyamugera bikanabatera ibikomere uko ibintu biri byunyugwa nuko bidakira vuba kuko batavyivuza nkuko Gedeon Ndayizeye akimaranye ukwezi kugitsinsiri abivuga uruherehere ku mubiri ruva kukuribwa n'imbaragasa zizanwa n'impene Domisiano ntiharirizwa amenyesha ko abana biwe barara baragwiyaga za mwijoro ryose abana bakiri bato bashobora kandi kwandura indwara zice mu bihimba vyihumekero twumvirize muganga Beter Nizigimana arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza
tubiraje si ikibanza cize mu ntara n'ibitungo izo ngwara zishobora kuba ziriho cyane cyane nk'ingwara zice mu bihimba vyihumekero cyane cyane kubana kandi bitegerezwa gusa ikibazo gihari nuko atacigwa kiraba mu cerekana yuko izo ngwara zihari
amahimiriza yo gutuza ukurarana n'ibitungwa akogwa mu kivunga ntashikira abantu bose imvo nuko aya bwigwa abasho icyayi kwihangara imuganza adashikira Gedeon Ndayizeye nkuko avyemeza vyongeye ubutumwa butangwa muri rusangi inkuru kizi nuko ababiraza mu cumba atari ico baryamamwo baguma biyumvira yuko biri kure yabo nkuko tuvyiganirwa na Maria Glorioza banyihisha ko umunyagihugu wo kumutumba muganza muri rusangi amahimiriza akogwa ntaragira ica hindura mu mico y'abanyagihugu Abo twayaze bemeza ko kuva kera narindi ibitungwa byamye bibana n'abantu igikorwa cyo gutuza ukurarana n'ibitungwa gisaba uguhoza ku butumwa twumvirize baratazaro minani arongoye zone Ruganza.
Nyigisho yayeho hakaba nikurikizwa kugira ngo umuntu arabe yuko abariko arabikurikiza kuko mu migenzo y'ikirundo umuntu mubyihe ikintu ntugikurikirane ushusanga yagifasha nko kumenga yoba yari inkuru umuntu ariko aratera
ukutaronka aho bubakira ibitungwa kuri mu ngaruka y'igwirirana ry'abantu muri ako karere ka Kayanza. Kwirinda ubwenge aborozi mu ikinga ry'indwara ziva ku bitungwa gufasha kuzirinda ubwabo. Ibyigwa byatanzwe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe VSF byatumye abanyagihugu batari bake muri Chade batagisubira kurya inyama z'inkoko zishwe na kamangu. Amashyirahamwe mpuzamakungu yaragize uruhara mu kujijura abanyagihugu ku kamaro ko kwitaho ibitungwa ku neza y'amagara yabo. Abanyekongo bari batunze imbwa zidacandazwe baradicandagishije ku bwishi bafashe mu mugongo na OMS haraheze imyaka ibiri. Ugushinga ibigo bikurikirana indwara z'ibitungwa kurinda abanyagihugu kuhandurira nabo nyene. Ibyo nabyo byoba nk'ikigo cy'abaganga b'ibitungwa OMR cyashinzwe na Leta ya Cameroon mu ntumbero yo kuvura indwara z'ingurube zibonekeje ku bwinshi mu 2013. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana n'ibitungwa n'amagara y'abantu, tega amatwi yago twagiranywe n'ujejwe igisata cy'isuku no guteza imbere amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza. Joseph Nahimana aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Joseph Nahimana ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Iyo muriko murigisha ibijanye n'isuku, murakorana n'inzego z'umutekano ko nk'abanyagihugu bavuga yuko nyine badashobora kuvavanura no kuryamana n'ibitungwa kubera umutekano muke w'ibitungwa.
Abantu baje umutekano dukorana n'ababita ngo n'abapolisi baje gukinga impanuka n'ayahandi b'abapolisi bitwa ngo baje umutekano tubatuma ko ari nk'umuntu yananiranye ku kindi kintu gikomeye.
Ni bibi kuryamana n'ibitungwa ibyari byo byose.
Byose birafise ingwara zavye. Nk'inka ari nk'ahantu inzu irimwo n'impwe muzaziba nyinshi ikwega nyinshi cyangwa impene ntigajya nk'inkoko mugabo nta gitungo na kimwe umuntu yateze kuryamika hafi yiwe.
Nk'abo bantu bageramiwe no kuryamana n'ibitungwa mu mazu ngo bamubarosa nk'imiti bashobora kuza barapompa nk'umunzu
tubagisha cyane cyane kugira isuku kukubura usukira amazi hose baba cyane uko bashobora kugera kwigurira iyo miti ahiri bakagenda bakayigurira bakapompa.
Murabona yuko ukuranana n'ibitungwa bishobora gutuzwa kandi abanyagihugu bavuga yuko bafise ingorane z'amatongo
gutuzwa nibaza ko atari bya vuba kuko tumaze igihe kitari gito tubyigisha kandi nkuko mubivuze amatongo aho kwaguka aguma aba mato.
Nahimana Joseph
turabakenguruki.
Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije. Tumira amate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. Baratwumviriza ku kiganiro arikira cy'Ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kurarana n'ibitungwa hamwe n'amagara y'abantu. Waruka ntimurambigwe. Kume hafi y'amaradiyo yanyu, uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu, muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace baza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
turabona abantu hahera nk'imyaka nk'umunani bararana n'impene ntibagware
naho abantu bamara imyaka umunani bararana n'ibitungwa atari byiza kuko mu myaka iri imbere bashobora kuhasinzikarira amagara yabo
mbaza ndakwishura
mu bitungwa nk'impene n'inka canke ingurube igitera indwara abantu gusumbya ikindi cyane
imwe muri yo igwaye nuko n'uwo muntu babanye hafi ashobora kwandura iyo ndwara rero nico gituma muri rusange umuntu yo kwitwararika kutabana n'ibikoko kuko bishobora kumusinzikariza amagara yiwe na cane cane no kuvyerekeye isuku
mbaza ndakwishura
yo ari indwara zituruka kubwa impamvu yuko ibitungwa birara munsi y'abantu
nuko bitera umwanda kandi bigishobora no gutera n'ingwara
mbaza ndakwishura
mene nkadiga zakijambere ziranuka tu simplement cyere nagira mbaze nk'ingwara dushobora gutera nk'umuntu
urashobora gusanga ku mugoroba hageze byanka yuko winjira muri iyo nzu kuko izo mene ariho ziba ziri ugasanga uteramiye hanze imibiri akuriye urahanduriye indwara ya malaria cyangwa ugasanga imbehe irahakubitiye urarwaye indwara y'umusonga icyo gituma ari byiza yuko ziya mpene za kijambere zigira inzu zazo hama umuntu nawe agaheza akagira inzu yiwe agaheza akaryama neza akabaho neza
rugamba rwa maki nkayanje
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
hari umusaza yambwiye yuko inzira ye mwinka ngisusurutsa cyane cyo bari byo
icumba cyose umuntu amaze yo umwanya arashogenda hakanye hama muhaciye umwanya gasusuka kuko wenyine ararikura mwuka ushobora gutuma icumba gisusuruka ni nk'inka nyene nuko nyene ariko sibyo byotuma yuko inka n'abantu babana
mbaza ndakwishura
mu gihe uri kurasogorora imyavu y'ibitungwa niyo byo babiba hanze muri ico gihe nta ngwara ushobora kwandura
ego cane n'ico gituma bisabwa kwikingira ugakoresha ari bibabi y'ibitoke cyangwa ugakoresha igiti eka cyangwa ikintu kiri hafi gishobora gukorohereza kugira iminwe yawe ntibikoremo cyane rwose
mbaza ndakwishura
nko mu gihe waba uri umuntu ukuze witungiye ibitungwa byawe bya ntibabikwibe yego mukara mu nzu imwe gusabiza mu kindi cyumba nyene kuyo uzudumviza nk'abantu baje kuvyiba ko byo bari bibi
ivyo bitungwa byo nyene birahaganga bigatamase kugasanga umwuka uwo muntu ajyanye umuntu umwuka ubereye usho gusanga bituma nawe nyine adasinzirana neza
mbaza ndakwishura
nashaka kumenya ko ingwara ibitungwa bishobora kugwara ayuko zishobora gufata abantu bibana
si ingwara zose ariko abantu basho kugwara ingwara biturutse ku bitungwa bararana
rugamba rwa maki nkayanje
ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
hatuya dukwavu duto duto none ko tumeze nk'imbeba kandi hakagira n'igihe usanga mu nzu haba hariyo n'imbeba zisanzwe none natwo nyene turatera indwara
usanze nk'iyo mbeba igwaye ikajya utwo dukwavu duto duto kaduhereza uwo mugera ugasanga utwo dukwavu uri kuratugaburira natwo nyene turakwandukije
mbaza ndakwishura
none nko mu gihe umuntu uwo mwavu yawukuyeho ku munsi hanyuma akawujana hajya ahantu mu kinogo bawubikamo mbega ho hajya ho tuza turawuci ruhande tugendagenda nta ngorane ho bishobora kutugirira
ko abakera bari baciye ubwenge aho imyavu bayishira kure inyuma y'urugo hama mu nyuma wa mwavu bakabukoresha mu mirima kuca iruhande utabuhonyoramwo canke ngo ubukiniremwo canke ushiremwo intoki ntaco vyica
mbaza ndakwishura
nk'abantu bagira ati baragira iryo suku n'abavyigisha bose bakatubwira ati tugira iryo suku gashisanga wewe urigira ni uriko wandura izo ngwara urya nawe bararana n'ivyo bitungwa nta ngwara agwara
bajya bajejwe isuku vyiza nuko bosanga abanyagihugu muhira iwabo bakaraba ukuntu bavyifatamo kuko umuntu wese ashobora kwibaza ngo abikora neza hari vyo gukosora akabikosora rero bishitse wa muntu yitaba hama yashika muhira ntagira ica hindura umva ko namwe atakibereye kirimo
mbaza ndakwishura
ararana n'ibitungo akusha kugwara izindi ngwara turetse cyake tutatatu disikuriki
urashobora gusanga ico giko ari ingurube ari inka ari impene yanduye ingwara ishobora kwandukiza ikiremwa muntu ugasanga rero na wa muntu ararana mu cumba aranduye mbere hagashobora no guturika kibazo
muganga Anita Munyana kurize nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti na magara abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye aciye ku muhora wa internet araturamutsa ati nimugira amahoro jemba mu Rwanda nashaka mumbarize muganga igitera ingwara y'uburima murakoze muganga Anita Munyana duhera inyishu umunywanyi wacu
ni ingwara kunda kwibonekeza ku rukoba na cane cane ku ntoki canke kumano hama umuntu akagira utuntu tuduherehere dutangura munyuma to duherehere tugahishira ukamengo nubushe hama munyuma ajya amazi avayo umuntu atabivuje hakirikare hagena harandukiza ku mpande zigikomeye rene ingwara na cane cane bikunda gushikira abana bakiri batoya kwibaza yuko ashobora kuba babukura muri hajya babaye ko barakina mu misenyi canke mu bindi bintu batabikoranye n'isuku
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zamufashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti umwere uvi bukuru ugakwira hose. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Hakaba nk'umusanteri wewe ukiri umwana ukabona akunda nk'ibintu by'ibikorwa rusange ibintu bidashuka umusanteri nawe uzovuga have nkore neza nka wawe ndi yahaba
bikubwiye iki
nkubo dufate nk'ingwana bishitse ugasanga ivuye nka hejuru mu bantu nko mu nzazo hejuru cyo usanga yakwiragiye n'umunyagihugu
bikubwiye iki
dufate nk'umukuru arashobora kuvuga ijambo ugasanga ryakwiye mu gihugu cyose gabo umuntu asanzwe nubwo yorivuga riguma mu rugi we honyine
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire Diane Ndonse na Alain Ivirankunda bamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara y'abantu bijo rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 944 kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, hi.
Daddy, I want you.